rimwe kabiri twagiye.
Wewe wabonye urusogi kwatawe na sokuruza, ndabizi warabonye gushengera kwa mutagasenya mwiza. Ntaho wigeze uhindura izina yo, wagumye uri Burundi. Uwakugendereye ntiyigeze kuguza inyama y'ikindi. Wakuye rumarizi wabo kuko yashaka kugufata mpiri, kibuza kakwitirirwa. Ingabo z'umwami ziramwanikira, kuko Burundi butazi kuvomerwa. Agahinda kari kunyica iyo tuguma turyamira umunani imbere y'abana bacu.
Manishime kumusumye baduki jibendera
yo turirimba Burundi bwacu. Hangama Burundi,
hangama
warapfunye ntiwapfuye,
hangama
Burundi bwa nyaburunga,
hangama
kirasimba impanga,
hangama
yeah.
Mufashe nao kenshi tubibahira, ndashimira patini harenga yabo. Ururimbo ruri mu mutima munini yo kuruta igisabo. Iri juri shikire ku ntwari z'ingabo, zashete ubuzima mu gukingira imbibe z'ubwatubyaye.
Nambutsayo tukayobagabira,
kibuza akababatiza ngo murahutse ukuru bantare. Ukwikubwira kwiza kubu
nuko tworeka kurabana amazuru,
tugakundana tutinubana
tukabiraga n'abuzukuru.
Hangama warapfunye ntiwapfuye,
hangama
Burundi bwa nyaburunga,
hangama
kirasimba impanga.